radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ifugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi mu ntara ya Rumonge haravugwa ikibazo cy'abakobwa batwara inda bakiri bato bakomeje kwiyongera. Mu Rwanda ho bamwe mu baturage barashinja inzego z'umutekano kunyereza abantu bazo. Igisirikare cya Sudani n'umutwe w'abasirikare barwanya ubutegetsi bemeye guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha 24. Amakuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Sudani n'umutwe w'abasirikare barwanya ubutegetsi bemeye guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha 24. Oriane itanga ishaka.
Ibimenyeshamakuru vyandika mu rurimi rw'Icyarabu vyatangaje ko ayo masezerano atangura gushirwa mu ngiro no munsi wa kabiri. Ingwano hagati y'iyo migwi y'abasirikare yaratumye ibice by'igihugu bitandukanye bigwa mu kaga. Abanyesudani amamiliyoni baba ku mugwa mukuru Khartoum bamaze iminsi binyegeje mu mazu yabo mu gihe abandi baguye muri iyo ngwano hagati y'imigwi y'abasirikare. Kuri uno munsi wa kabiri nyene, ambasaderi wa Amerika muri Sudani yatangaje ko imodoka zikurikirana za ambasade ya Amerika zatewe. Ivyo vyabaye mu gihe uwo ambasaderi yariko akora ibishoboka kugira impande ziriko ziragwana zishira ibigwanisho hasi. Icyo gitero cyakozwe ku banyamerika ejo ku munsi wa mbere kije gikurikira ubugizi bwa nabi bwakozwe ku rugo rw'umuserukizi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, hamwe n'igitero cy'inkoho cyakozwe ku rugo rw'umuserukizi w'igihugu cya Norvege. Ibyo bitero byose byerekana ko uruhagarara muri Sudan ruriko rufata umurindi udasanzwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 185 bamaze guhitanwa n'imishamirano, abandi 1,800 barahakomerekera kuva intambara itanguye ku munsi wa gatandatu.
Umunyamakuru w'Umunyamerika Ivan Skaskovich uri kuri uyu wa kabiri yitabye urukiko mu Burusiya mu rubanza rwerekeye ifungwa rye muri icyo gihugu abashinjwa ubutasi. Fidel Niyongabo.
Skaskovich na leta ya Amerika bariyamiriza bivuye inyuma ibyaha yagirizwa. Gershkovic akorera ikinyamakuru The Wall Street Journal niwe mumenyeshamakuru wa mbere w'Umunyamerika apfungiwe mu Burusiya kuvyaha vyo gusuma urusaku kuva ku gihe c'imishamirano hagati ya Amerika n'icyahoze citwa ubumwe bw'abasoviet. Abamenyeshamakuru isinzi bari batonze muri sentare kugira bibonere n'amaso yabo Gershkovic. Yabonetse atekanye mbere amwenyura igihe yari mu kibanza yari yugaraniwemwo aho yaboneka ari mu kiyo. Yariko yunguruza kwipfungwa ryiwe. Umucamanza muri sentare mu gisagara ca Moscow yanse ivyo Gershkovic yari yasavye ko atoguma pfunzwe. Umucamanza yafashe ingingo yuko aguma pfunzwe gushika n'imiburiburi ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu. Intego zijejwe umutekano zapfunze Gershkovic zimufatiye mu gisagara cha Yekaterinburg mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Zamwagirije ko yariko agerageza kuronka amakuru y'ibanga yerekeye igisata c'igisirikare cy'u Burusiya. Yamarawe abamukoresha n'abategetsi ba leta ya Amerika barahakana ko ari uruhara yagize mu gusuma urusaku bari basabye ko arekugwa.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yavugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru uko turimo kuyabagezaho inyumva nkumve. Kuri Facebook na Twitter munadusanga kuri @ voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Rwanda mu karere ka Kicukiro, aho ni mu mujyi wa Kigali, aho bamwe mu baturage bavuga ko babuze abantu babo baratunga gatoki inzego z'umutekano. Eric Bagiruso.
Madamu Saverina Nyiraneza numwe muri abo bavuga ko babuze abana babo kuva mu rukerera rwo ku itariki ya 12 z'uku kwezi. Yemeza ko mu mudugudu wa Rugwiro mu Gatenga abantu bambaye gisivili n'umupolisi umwe wari wambaye impuzankano z'akazi babinjiranye mu gipangu ahagana saa 9 zo mu rukerera babategeka gufungura babatwarira umusore Thierry Ishimwe w'imyaka 19 y'amavuko.
Bukeye ariko wa gatatu birangije umwana njya kumwandikisha ntanga amazina ye barambira ngo nta urimo kihangana birananira ndongera ndandikisha bambira ngo umwana nta urimo
Bwana Christian Udahemuka nundi mubyeyi wa Ishimwe nawe ahamya ko abamutwaye babanje kumutera ubwoba kuko yari yanze kubakingurira
nyifungura cyari ubwo umwe yasharije imbunda direct pistol arayinunga kumutwe ngo mwaro gufunguriza inzego z'umutekano gute ndabasubiza inzego z'umutekano zigenda nijoro mwaya masaha ya saa 9 hafi saa 10 z'ijoro bahita bangura icara hasi ntago nakindi nasubije n'icara hasi Wanambaza tumungu wa wariye na wangu tumungu wa wanja mazini sarguwa ya liyami. Mazi kuwasu wanunagushu ngutura mshaka. Nda wawa zisi muna mshakiliki mwichi jichuku.
Ujumuri yangu ravuwa kukujezu utara menya ahu mungana wawo ahereye mujihebata nzichirego murgwe gugubu jenza cha haribu baba sabako baba fasha kumenyire njerorije. Bavuga ko yatwawe weni imodoka yomugo kugatu yota pika puvigo yambaye ibirango bya GR 178 F y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye. Aha ku kicukiro abaturage bemeza ko hatwa abasore bagera mu 9 kuva mu mpera z'icyumweru gishize ijwi rya Amerika ryakunze kumenya makuru y'abamwe basiragiraga ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru bakeka ko bashobora kubona amababo ubwo babishingiraga ku muryango umwe wagiye kubaza kuri polisi Gikondo umuntu wabo wari warabuze bakababwira ko umurambo we wari mu bitaro bya Kacyiru Zawadi Mushimiyimana avuga ko inzego zibishinzwe zababwiye ko musaza we Nuru Sharifu w'imyaka 20 y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi duteguriye inkuru bamwe mu bari babuza babo batubwira ko batangiye kubabona mu bigo by'inzererezi kandi ko inzego z'umutekano zibakurikiranyeho ibikorwa by'ubujura Madamu Madina Mukarugira ubyara Nuru yabwiye ijwi rya Amerika ko bamushinguye kuwa gatanu w'icyumweru gishize uyu mubyeyi yakemeza ko mu bihe bitandukanye umwana wabo yari yara nani yataba no murugo
mwana tukamukore ibishoboka byose akakunanira wakoritse nkawe koko nta kintu yabuze afungwa buri munsi afungwa n'isindi umuntu afungwa atari igisambo ubundi buriya rero umwana iyo yananije ubwo ibimubayeho byose ubwo ntagomba kubyirengera ibyo nta nicyo biba binandeba
Iyo ugerageje guperereza amakuru ajyanye n'ifatwa ryabo basore usanga bafite ikita rusange cyo kuba barigeze gufungwaho mu bigo by'inzererezi twabajije bwana François Asieri Kabagema umukuru w'umudugudu wa Rugwiro mu Gatenga hamwe mu hakuwa abo basore yemeza ko yarazi imyitwarire ya Ishimwe
uwo bavuze yarafunzwe
bice subwo
yarafunzwe gufata abana nyine abana basiswa neza mu myitwarire yabo agenda biba bakabafata bapfumuye idirishya bayizagute tambuye abana amatelefone nta bindi bishaka
mu Rwanda muri ibi bihe hari uduce bigoye kugenda nijoro kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ni nayo mpamvu hirya no hino bigoye ko hacamo byibura iminsi itatu hatumvikanye ibikorwa byo kwica barashe abo polisi y'u Rwanda iba yatangaje ko ari ibisambo n'abandi bakekwa ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwijwe rya Amerika ko abo yibuka bafashe bari kubakora iperereza ku bikorwa by'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi Mu minsi yashize umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aherutse gutanga ubutumwa budashidikanywa kuri ibi bikorwa
hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi turajya kutubwira abantu yuko ibyo bintu bitemewe dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka ingeso nawe ubundi icyo twabasezeranya nuko amakuru tugenda tubona ari gutanga umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo
ababuza babo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo
niba banamushinza n'ubujura ngewe umunyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi nta n'ikintu bigeze bamufatana none mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki
Ku rundi ruhande abakurikiranira hafi by'ibi bikorwa bakemeza ko biba ari ngombwa guhashya abakekwaho ubujura n'ibindi bikorwa bibi haramandi basanga kuba abashinzwe umutekano bahita babarasa bishobora kuba binyuranijwe namwe mu mategeko Mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watunze agatoki inzego z'umutekano z'u Rwanda uvuga ko zihutira kwica aho kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho ibyaha birimo n'ibyoroheje. Ni mu cyegeranyo wise All Thieves Must Be Killed ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa wavugaga ko hishwe abagera kuri 37 biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu. Eh bagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali.
Uye mu Rwanda tujye mu Burundi mu ntara ya Rumonge havugwa ikibazo cy'abakobwa batwara inda bakiri bato bakomeje kwiyongera mu mezi atandatu ashize harabarurwa barenga 30 bahuye n'icyo kibazo ihurijwe rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Thierry Ndashimiye I Kigali mu Rwanda.
Ibero dukura mu kigo cishirahamwe igitaye neza y'imiryango ABBF mu Rumonge byerekana ko abigeme 31 batwaye inda batifuje mu mezi atandatu aheze. Muri abo harimo batandatu basamye inda bafise imyaka 15 abandi indwi bakaba bafise imyaka 16. Iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwiga. Josephine Rufyiri ajejwe ugwaruka aho mu kigo ABBF aratubwira ico yiba za kuri ibyo biharuro
ntibiteye ko bacana ariko kandi biranagateye kuko sibike yaba byari byoshobotse ibyo biharuro byogiye burundu kuko kubgacu ntitwifuza yuko n'umuyo twarinda atayifuje.
Muri ico kigo cita ineza y'imiryango barakira ugwaruka bakaruye inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Bikorimana Charles umubyeyi wo mu Rumonge ati haracari ababyeyi batubaruka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina na abana babo.
Nuvuga ko ari migenzo ya kera yazingamitse abantu ugasanga umubyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niwe yobibaganiriza, ugasanga umubyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ibyerekirondo bijyanye n'amashyira meza ngo abona base niwe yobibaganiriza, se nawe ugasanga ntabironkera kanya ajya gupfupfura ikaronderera rasiyo.
Uko kudahika iyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato. Manirakiza Yvonne Ange Belize aserukira ugwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo.
Ego igituma tikingira aho mwigeme hari igihe abadafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo byari no kwikingira, kandi nacugahura n'uruhara rw'ababyeyi ni ruto mu irera ry'abana ntibabereke umwe ngo uhuma n'udahuma kubera abantu benshi ubuzima guma bajya kuronera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana.
Ariko umubyeyi Bikorimana Charles we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni.
Si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu byerekirondoka rijyanye n'amagara meza, bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero n'ukuri bazi mu bigero ingene habwizwa kugenda nitunganije.
Ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ataburyo bafise. Josephine Rufyiri:
hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko ugasanga umwana yifuje kuronka kana kariya hama akababona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka aturonka canke naho yoba buronka akabona yuko nk'iwabo batomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya ugasanga ashinye kubirondera mu nzira zitarizo.
Hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto. Muhigwe Dondarsi n'umunyeshure mu Rumonge:
nk'abanyeshure bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitanye imimenyano n'abamotari bakamenyeza amarifti nk'iyo mbere mpahe ca deplacement gaca kirya rero uwo mumotari rero nawe aca arondera ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agaca arondera ukuntu amusaba mu bushurashuzi.
Abandi bagirizwa guhenda abo bigeme ni abarovyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu Rumonge baba baje kuhiga bava kure barapanga amazu. Bamwe rero barahendeshwa akaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza. Hari n'abarezi ibagobe izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha. N'abanyeshuri b'abahungu birashika bagahenda abigeme bigana. Muhigwe Dondarsi:
umuhungu ashobora kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri, tujya umuhungu arashya ubwenge, umuhungu nakavuga ati genda ashaka umfashe kwigisha nk'iki yiye, wa muhungu akavuga ati ni ukuri uraza muhenda kwigisha cyangwa uraza duhurira hana kandi abikwigisitwe ntugire kibazo yaramaze kuza rero arashobora guca mwinjizamwo ubwo busambanye gusanga barikoze umukobwa atarabyiteguriye
ku banyeshuri bakora amabanga muzi abitsi nabakiri bato inkurikizi ku magara yabo ni nyinshi ashobora no gutabuka igihe ajyamanye n'umugabo amusumbye imyaka iyo byaye naho nyene ingorane zishobora gutuma hakura indwara yo mu kigo Rufyiri Josephine
nibyo bishobora kumushikira gihe cyo kwibaruka kuba akiri muto ugasanga aratabutse umwata hanyuma nk'uko bajya abantu baca yiyumvira nko kugenda kugira ibintu byo gukorora inda ashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba by'iyo byirondoka byononikaye ugasanga baramukuyemo n'igitereko agacabaho ubuzima bwiwe bwose atagisubira kurondoka kandi
mu kigo cy'ishyirahamwe gitaye neza y'imiryango basaba ababyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijyanye n'ubuzima ndoragitsina bitagenda uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo
Terive ndayishimiye turagumaho ngaho mu Burundi ho mu kwezi gushize leta yagabanyije rimwe n'ibice bitanu ku ijana by'imisoro ku biribwa by'ibanze bimwe na bimwe biva mu mahanga hari hashize igihe abaturage binubirizamuka ry'ibiciro rikabije ubu muri rusange ibiciro by'ibikenerwa by'ibanze bya buri munsi bimeze bite muri icyo gihugu iki ni igice cy'ikiganiro mugenzi wacu Thomas Kamilindi yagiranye na Pierre Nduwayo umuyobozi mukuru wa Aboko ushyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi
ibiciro hano ku masoko yacu cyane cyane ku byerekeye ibyifungwa bya nkenerwa byaraduze cyane byaraduze kuko ku buryo usanga uri kuraba nk'ibiharagi ukaraba umuceri ukaraba nk'iyo ifu y'ibigori usanga ibiciro bimaze kugera ku rugero hafi ugereranije nk'umwaka uheze muri ibi bihe hafi usanga byiyongereye ko inshuro zibiri urumva rero yuko ibiciro bitameze neza hano mu gihugu iwacu nicyo yuko muri ino myaka muri ino minsi na cyane cyane ngira ngo kubera ihindagurika ry'ibihe kubera ibintu biri ko biraba mu bihugu byo hanze na cyane cyane hariya mu ntambara yo muri Ukraine kabone yuko izo atari bone zo mu Burundi gusa mugabo hano mu Burundi rero nk'ibyo bya nkenerwa nk'ibyo tuba dusanzwe twirimira tudakora muri Ukraine nibyo nari nababwiye byaraduze ku rugero runini cyane ku buryo muri Aboko twatwate kamo dusaba yuko hofata ingingo tukanashima mbere muri Aboko turashima yuko leta akamo yakumvise ikagabanya igice n'imisu kwijana ku bidanuzwa bimwe bimwe bya nkenerwa ibyo turabishima nubwo tubona yuko ngira ngo nuko itegeko rigiye mu ngira muri ino minsi ku masoko ntibiratangura kwibonekeza neza tugira amakenga mbere yuko tutabikwirekeye hasi uduhabwa usanga ako kunguko twari twifuza ko kuja ku muguzi uzohabwa usanga kegeye kubadandaza nico gituma haba abaguzi ba mbere leta turakwiye kubikurikirana hasi kugira ngo ako kunguko ako kigoro leta yagize umuguzi nawe kamushikiye
hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati jewe ntonda mu isoko iminsi irindwi kuri irindwi none iyo bivugwa ku matwi ko ntavyo mbona warumaze kuvuga yuko itegeko rikijya mu ngiro vuba vuba ritaratangira kugaragaza umusaruro waryo ubwo ngubwo se nk'uyu nguyu batwenga wa kuko wowe mu ishyirahamwe Aboko nyine mukurikirana buri munsi ibyerekeranye n'ibiciro n'ibyerekeranye n'ibifungurwa ubu wamugiriye ihe nama kugira ngo abe yihanganye ahari azabone umusaruro wiri gabanuka by'amatagisi
eko uwo batwenga mbona nawe nyine ariko arafasha kuko bivuze ati itegeko byaragiye mu ngiro mugabo ntiturabona inkurikizi nziza ku muguzi aho ariko arafasha nawe nababwiye yuko haba abaguzi haba twebwe nka association y'abaguzi haba mbere n'abo muri leta tubwirizwa gukurikirana cyane ku buryo izo ngaruka nziza twebwe twabwiza kuvuga twavuga tuti yigiza kuja ku muguzi ntizihabwe zigoma kuri ba badandaza gusa kuko abadandaza turamaze kubibona yuko niyo haba yakigoro ka leta cyangwa gasanga hirya no hino ibiciro byagabanutse babadandaza bo ntibibwiriza ngo bibigabanure aha rero nico gituma tuvuga tuti uwo batwenga hamwe n'abandi boheza bakafasha tukaza turatera kamu ku buryo nabo muri leta turaba neza nyazi na none rya tegeko rizotangura kurya mu ngiro ryari kugira ngo n'umuguzi bimushikire ibyo rero nk'ibyo batwenga yanditse ibyo n'abandi bashaka kuvuga ibyo twebwe muri abuko biranadufasha iyo turiko turasaba yuko ingingo nziza zafatwe na leta igaheba ayo matagisi zizoheza zigashikira ku muguzi kuko leta ibirondera ubwo rero nk'uko twa twabivuze iyo umuntu atabikurikaniye hafi utusanga ka kigoro ka leta ko hava kumva abadandaje gusa nabo ugasanga umuguzi nta nakima ahungukiye.
None se Pierre we hari nanone undi witwa Dieudonné Minani nawe wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika warumaze kuvuga ko abadandaza batagabanura ibiciro. None uyu Minani waravuga ngo biragoye mu gihe ababidandaza benshi ari abakomeye. Ibyo nibyo
ibyo ya Minani avuze ntitwobishingira ntahe cyane kuko mu kugira uvuga ikintu ubugifisiye ibyemezo ibyo byo byose twebwe muri aboko turavuga tuti ko ingingo yafashwe bakaba bagabanya ibiciro dukeneye kumenya none ibyo je mu ngiro ryari aha rero umudandaza ari umudandaza kuba umudandaza aba abantu bakomeye cyangwa babadandaza nyine twe tubaza yuko atanu ari hejuru y'amategeko igikuru ni uko iyo ngingo yafashwe kandi tukagumva yuko izozamira akarusho kezo umuguzi ibyo rero tuzusha tugerageza tugahimiriza kugira ngo kakunguko kaje ku muguzi abadandaza abakomeye cyangwa abadandaza abandi basanzwe ibyo twebwe iki kidufasha gusa ni uko iyo ngingo yoheza ikagarugira ingaruka nziza ku muguzi kandi turazi neza yuko yafatiwe imeze y'umuguzi abo rero umudandaza uwo ari we wese ibyo ari byo amaze kwemererwa kuza mu rudandaza abiza kudandaza yisunga amategeko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hari nanone umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Nshimirimana Cresson nawe wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VO Radio yacu ati nibahagarike kubaka ahantu heza ho kurima byofasha gusumba nayo ubundi yo nibahubaka hose ibiva mu mahanga bizatumarira iki mbeho hamwe amahanga yokwanga kubisohokana tuzoba gute. Hakaba na Bintu n'Imana Fabien nawe arandika ati nibareke kubaka amazu mu biyaya ni ukuvuga mu bibaya ati kugira ngo dushobore kuhahinga. Mu magambo makeya ibingibi Nshimira Imana na Bintu n'Imana ibyo bavuga nabyo muri abuko murabizi
yo bavuze kuvuga abo banywanyi b'Ijwi rya Amerika n'ukuri kudateye amazi kubera abantu bose turabihuriza ko kuko uri kuraraba nka mu kiyaya cya Bujumbura cyangwa mu kiyaya hose imbere usanga bashobora kurima ibiterwa bishobora kwera gatatu mu mwaka mugabo sinzi ingene byagenze ikiyaya cyose baracyubatse amazu hasigaye ahantu hakeye ngabo nashaka kugira ngo barabyumvise n'abaheze kuvuga murabona yuko abajejwe kurongora kino gihugu nubwo ibibanza byinshi byari byamaze kubakwamwo barahagaritse yuko hano mu biyaya atabadusubira kubaka twibaza yuko ngira ngo bagombye gukingira ahasigaye kugira ngo barabe yuko hobandanya harimwa hakatanga umwimbu woza urasahiriza mu banyagihugu mugabo wa wundi yavuga ati ibyo biva hanze none ni banka ko bituzanira cyangwa ibikumbo igishanke ziriya ho bizogenda gute icyo ni kibazo n'ibyo nyamukuru mugabo dusanzwe tuzi yuko hano i Burundi ibyigwa byakozwe byarerekanye yuko abantu ibyo bafungura ibyo bitwirimira usanga bibwirirwa gusahirizwa n'ibivuye hanze bishika ku bice hasi mirongo ine kwijana bisigura yuko hanze tuguma tuhakeneye mugabo igikenewe ni uko abajejwe gutunganya kino gihugu bakora ibintu bishobora ibishoboka nk'izo ngingo n'ibyo byo kubuja kuri mahano mu biyaya hamwe mbere no kugerageza yuko amasibo ya bunga bunga bakayaha cyangwa kugira ngo umwimbo utere wiyongera ibyo birakeneye ko gufatwa ingingo nyinshi haba ibyo byo kubuja kubaka haba mbere no kugerageza gufasha yuko isi yo kwimbuka kurusha kugira turabe yuko umwimbo wahandi mu gihugu wacu wo kwiyongera ku buryo ibyo twakura hanze biza bikenye nibyo rero ibyo abo baheze kuvuga nibyo hano kubona twarubatse hano mu kiyaya n'ihombo runini ya ku gihugu kumbure iyo bareka aha akaba ariko hararimwa hanyuma hagafatwa n'ingingo kugira ngo isi bandanye ibungwa bungwa hanyuma yongere igwize umwimbo ibyo twogera hanze byobaye bike.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibiribwa ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro bihanitse nubwo leta yafashe ingingo mu kwezi gushize kwa gatatu yo kugabanyaho rimwe n'ibice bitanu ku ijana amatagisi nko ku bishyimbo byumye, umuceri, ifu y'imyumbati, imyumbati ubwayo, ifu y'ibigori, isukari n'intete z'ibigori. Turaganira na Pierre Nduwayo, ni president wa Buko. Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Kuri telefone dufite Batwenga, nari nasomye ibyo yari yanditse kuri Facebook, none amaze kutwohereza na nomero ya telefone, ati nimumpamagare. Batwenga,
ndabumva.
Uraho neza?
Ndashima Uhoraho.
Uherereye he?
Neza na neza, mperereye Bujumbura ahantu bita mu Kinama.
Ye, wari wanditse uti jewe ntonda mu isoko iminsi irindwi kuri irindwi, none ibyo bivugwa ku matwi ko ntabyo mbona. Ibingibi nibyo wari wanditse kuri Facebook. Hanyuma hari akandi kabazo ufite?
Kabaza kandi fise ibyo bintu bunumva bavuga ngo ibiciro byaragabanutse byakaba atari byo ndiko ndabona. Ese iryo kori bakuye ahandi ho bashize hehe? Ibyo bita umusoro barikuye kwitontete barishyira hehe? Kubwiye kugura ibiharagi usanga amakara nayo yaduze cyane. Ese ibyo biharagi nibyo tuza gutera cyangwa nibyo tuza? Icyo nicyo kibazo ndi kubaza. Umuntu yaguze ibiharagi agurana n'amakara yo kubiteka. Iyo ukuye rero umusoro ku ntuze ikori, iyo ukuye ikori ku biharagi ukarishyira ku makara, banumva kacu koze.
Niko se Batwenga, urashaka kuvuga ko ibiciro by'amakara nabyo byazamutse cyane?
Cyane rwose, cyane rwose.
Reka noneho Pierre Nduwayo agira icyo abivugaho, kuko nimba ayo matagisi uvuga yaragiye ku makara. Urakoze cyane.
Uragize neza
Pierre. We, umwanya ni uwawe.
Yego, murakoze cyane. Ibyo wahanyije gushikiriza nabyo nyine birumvikana, mugabo ibyo muri rusange bishatse byerekana yuko ubuzima buzimbye, haba amakara, haba ibiharagi, haba ibintu bya nkenerwa byose birazimbye. Mugabo twebwe tubitangira turavuga ko dushima ko mbona leta yagize akigoro no kuri ibyo bidandazwa bya nkenerwa, kuko nk'ubu ibyo twari ko turasaba yuko ako kigoro leta yafashe kamaze kumvikana ku muguzi. Ikifata iryangingo ikemera yuko isukari idahanje ija, murabona yuko isukari ubu iraboneka kandi kuri ya mafaranga azwi ku giciro cya leta, nubwo rimwe na rimwe usanga igakena. Mugabo nta myidogo myinshi tugize iminsi twumva, tukavuga tuti hamwe no ku biharagi no ku ibigori no ku muceri ka kigoro leta yagira kuko bishoboka kugira ngo tukumve ego kuba ku miryango agahinga karaboneka, nubwo n'ibindi biciro usanga bica biduga. Mugabo ntibyoba co kimwe igeze babyadugiye ku rumwe. Hanyuma ikindi naco novuga nuko iryo gabanuka bagize kuri ibyo bidandazwa bya nkenerwa ntibace babishyira ku makara, ni hamwe usanga ibintu biriko biragorana byinshi muri rusange bikagorana icyarimwe. Nanavuze yuko ubuzima uca usanga buzimbye ku muntu na cane cane muto muto. Mugabo akigoro kakozwe no kugashima hanyuma tugaheza tugafasha umwana wawe wese kugira ngo kaje mu ngiro nubwo hari ibindi tuzuba tubandaje dusaba mugo vyo 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 byakozwe ibyo twobishyirima na cyane cyane tugafasha yuko byoje bikaje mu ngiro yindimo.
Pierre Nduwayo mu kiganiro na Thomas Kamirindi Nduwayo akurikira hamwe ry'abaguzi mu Burundi. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje. Ndabashimiye mwese mwayakurikiye, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.